ഇനി ന്യൂസ് അമേരിക്ക. Mwananya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se, dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Commission Severe y'u Burundi uyu munsi yamuritse gahunda yayo y'imyaka itatu iri imbere.
Abafasha Burundi wababonye bitavye abo no uvuga nabonye nabo muri byashira hamwe rya Buraya tumaze iminsi tuganira ndabasanga mu biro bakoreramo canje nabo bansa bakumbona harya nta kidashoboka ubikishije mu biganiro.
Uyo ni Pierre Clavenda yicariye arongoye umugwi w'igihugu cyo Burundi jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko afise icizere ku muryango w'Uburaya uzotanga ifashanyo mu gikorwa uyo mugwi ujejwe.
Oni yongereye amezi ane umutwe wa UNAMID w'ingabo z'amahoro muri Darfur.
Muri Ethiopia nyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya Amhara, uno munsi igipolisi mu gihugu cyahagaritse abanyamanyi 56 b'umugambwe wa Amhara, National Movement of Amhara. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'umugume hafi ya radio yanyu. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abakandida b'abademokrate barondera guserukira umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza muri Amerika baragize impari ku bibazo bitandukanyeje kwa gatatu mu ijoro. Abo bakandida bose bariko barondera gutsinda President Donald Trump inyuma y'ikiringo kimwe amaze mu mabanga yiwe y'ukuyobora igihugu. Umukandida bashimikiye ko buno nyene ni Senator Elizabeth Warren aturuka muri leta ya Massachusetts. Ivyatojwe mu gihugu cyose vyerekana ko ariko yegereza Joe Biden yahoze ari cegera cha president mu babonwa cyane n'abademokrate ko bashobora guhiganwa bikomeye na President Trump matora ategekanijwe kuba ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka uza w'2020. Senator Elizabeth Warren yabwiye abariko bakurikirana izo mpari hagati y'abademokrate mu gisagara cha Miami muri leta ya Florida n'abandi miliyoni n'imiliyoni bariko barorera izo mpari kuri televiziyo mu gihugu kwashaka gusubiza ubutegetsi abanyagihugu. Yavuze ko icyabuze ari ubutwari ku bategetsi b'i Washington. Yamenyesheje ko ikibazo cerekeye kwivuza ari uburenganzira ngenderwa ko bw'ikiremwa muntu, ko kubera izo mvo azorwanira uburenganzira ngenderwa ko bw'abanyamerika. Abandi bakandida nabo nyene baragerageje kwerekana aho bitandukanye na bagenzi babo ku bibazo biraje ishinga abanyamerika. Ku banyamerika batari bake karakaryo ka mbere ko kumviriza abakandida ba demokrate batari bake kugira babone niba hari abo bashobora gushima muri bo bashobora kuzotsinda President Trump matora yo mu mwaka uza.
FRDC ni ingabo za leta ya Repubulika iharanira demokrasi ya Congo yatangaje uyu munsi ko yishe inyeshyamba 17 z'umutwe witwara gisirikare witwa Ngujolo. Bavuga ko ari wo wishe abaturage barenga 160 guhera ku itariki ya 10 y'uku kwezi mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu. Itangazo rya FRDC ryemeza ko abasirikare ba leta babiri bakomeretse. Nyamara Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yatangaje ko imirwano yahitanye inyeshyamba 16 n'abasirikare ba leta 3. FRDC yatangiye kugaba ibitero kuri Ngujolo kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki ya 21 y'uku kwezi ifatanije n'ingabo za MONUSCO z'umuryango w'abibumbye.
Naho igipolisi mu gihugu cya Ethiopia cyahagaritse abanywanyi 56 b'umugambwe wa Amhara, National Movement of Amhara. Ivyo ni inyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya Amhara. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'uwo mugambwe Christian Tadele. Tadele avuga ko ihagarikwa ryabo banywanyi ryabereye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Umugambwe National Movement of Amhara utarushigikirwa cyane mu bantu bo mu bwoko bw'Amhara bagize cya kane cy'abanyagihugu baba muri Ethiopia. Kuva uwo mugambwe ushinzwe mu mwaka uheze uriko uhiganwa bikomeye n'uwundi mugambwe w'Amhara uri mu runani rw'imigambwe iri ku butegetsi. Umugambwe wari yamirije ubwicanyi bwabaye mu ntara ya Amhara wamenyesheje ko ataruhara wagize mu igeragezwa ryo gufata ubutegetsi muri iyo ntara. Igipolisi n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere ntaco vyishuye buno nyene igihe vyari bibajijwe kugira ico bivuze ku vyabaye. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abantu bitwaje ibigwanisho bararashe abasirikare bakuru babiri ku mugwa mukuru Addis Abeba n'abategetsi bakomeye batatu ku mugwa mukuru w'intara Amhara Bahir Dar. leta y'igihugu cya Ethiopia ivuga ko ari kudeta yananiwe muri iyo ntara. Abantu batari bake barishwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara Bahir Dar mu gutana mu mitwe kwakurikiye.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.com mukurikira aya makuru turimo tubagezaho. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi uyu munsi yemeje n'amajwi 100% umwanzuro wongerera ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye y'icyongereza andi mezi ane, ni ukuvuga kugera kuri 31 y'ukwa cumi gutaha. Uyu mwanzuro uhagaritse itahuka ry'abasirikari ba UNAMID ryari ryaratangiye. Koko rero hashize umwaka inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ifashe icyemezo cyo gucyura buhoro buhoro ingabo za UNAMID ku buryo zigomba kuba zarangije kuva muri Darfur mu mwaka utaha. UNAMID yashyizweho n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye bafatanije mu 2007. Isigaranyeyo muri Darfur rero abasirikari 7,800 bigeze kuba ari 16,000.
Naho ibitero bibiri vyarondera inteko zijeje umutekano vyabaye no munsi kuwa kane ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tunisia, Tunis. Ivyo bitero vyahitanye umupolisi bikomeretsa abandi bantu 8. Umwe mu bagize ivyo bitero yaturikije amabombe mu kibanza kigirirwamwo imirimo y'ubudandaji hafi ya ambasade y'igihugu cy'u France gatoyi inyuma y'isaha 5 zo mu gitondo. Mu masaha yaho bisa nuko yarondera abapolisi bari mu gikorwa cyabo cyo gucungera umutekano. Umwe mu bapolisi yapfuye inyuma yako akomeretse, uwundi umwe yakomeretse hamwe n'abandi 3 bariko barengana hafi y'ico gihe. Uwundi mwinjahuzi agira kabiri yaturikije bombe ku gwinjiriro rw'ibiro vy'igipolisi kigwanya iterabwoba ku nkengera z'umugwa mukuru wa Tunisia, Tunis. Abapolisi 4 bajanywe mu bitaro inyuma yako bakomeretse. Igihugu cya Tunisia cyaragerambiwe inshuro zitari nke n'ibitero by'iterabwoba mu kwezi kw'icumi. Umwiyahuzi w'umugore yaraturikije bombe mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Tunis, akaba ari we wenyine yahitanywe n'icyo gitero.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yageze mu Buyapani uyu munsi mu gitondo cya kare agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma bihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi G20. Iyi nama izaterana kuva ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu mu mujyi wa Osaka. Trump yagerageje guhumuriza inshuti za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umwe muri aba banyamakuru yamubajije kuvuga ku byo izi inshuti za Amerika zibona nk'aho Amerika ishaka kubanya mwigendaho. Perezida rero yamushubije ati, dukorana n'inshuti zacu, tuzitayeho ndetse turazifasha mu bya gisirikari. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe nawe yizeye ko Perezida Trump azabibabwirira mu nama ku mugaragaro, kuko mu minsi ishize Perezida Trump yari yakemanze ubufatanye bwa gisirikari hagati ya Amerika n'Ubuyapani. Mu kiganiro na Fox Business News yo muri Amerika, Perezida Trump yaravuze ati, Ubuyapani butewe twahita dutabara vuba vuba tukaburwanirira, ariko twe dutewe ntacyo bakora, ahubwo barebera gusa kuri ma televiziyo yabo.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ufise icizere ku muryango w'Uburaya uzoronsa uburyo bw'amafaranga uwo murwi mu minsi iri imbere. Petero Karavenda yicari arongoye uwo mugwi yabishikirije no Moscow 4, ariko yerekana imigambi umugwi arongoye wifuza gushira mu ngiro mu kiringo cy'imyaka 3 y'imirije. Iyi nkuru y'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo turashikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Urongoye umugwi Severe yashikirije muri iyo nama n'abafashe uwo mugwi gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kw'icyo gitigiri cy'amafaranga ari gito agereranije n'uburyo uwo mugwi ukeneye. Petero Caravelle ndayicariye avuga bimwe mu bizorangurwa kuri ayo mafaranga akenewe muri kino gihe.
Ubwo rutonde rero ntiturukura handi, turukura mu ibwirizwa dukoresha. Iryo bwirizwa nk'uko mubizi rikaba ryashizwe ku mukono mu kwezi kwa munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu majambo make, ndavye ivyanditswe mu ngingo ya gatandatu y'iryo bwirizwa, badusaba kugerageza gutohoza kumenya abarundi bishwe canke bagiye mazi mayongo bijanye namagume Uburundi bwagiye buracamwo mu myaka itandukanye. Icyo ni ca mbere. Bakadusaba kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu muri ivyo bihe byahekuye Uburundi. Bakadusaba kumenya abarundi canke abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe vy'amagume, abo nabo bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu migwi yose y'akazi. Ariko ngira nibutse ko muri iyo ngingo ya gatandatu baradusaba no kuvuga ingene tubona umugambi wo kunwanisha abarundi wogenda, kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe ku bandi, cyane kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n'abandi. Ivyo byose tuzobikora dukoranye n'abarundi. Kubera iki? Kubera ko ukuri dushinzwe gutohoza kuzovugwa n'abarundi, n'abarundi kazi, mbere n'abanyamahanga bamwe bamwe babonye ibyabaye, abakiriho dukoresheje ibyanditswe.
Bamwe bakurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi Severe, hari abibaza ko ibikorwa by'uwo mugwi bishobora kuba imfagusa kuko vyerekeye abari mu gihugu ubonyene. Olivier Nkurunziza, umunyamanga mukuru w'umugambwe IPRONA, yari yitavye iyo nama ari mu bafise ayo makenga. Olivier Nkurunziza ati, ikibazo canje gishingiye ku Barundi batari mu butaka bw'u Burundi kubera amagume igihugu caciyemwo. Nashaka kumenya ko mwabegereye mukababaza ivyo bazi kuri kahise. Nashaka kumenya ico umugwi utegekanya kuri uwo mugwi w'Abarundi. Kuri ico kibazo, umukuru w'umugwi Severe arahumuriza abafise ayo makenga. Ndayicariye akavuga ko umugwi arongoye uzoja mu makungu kuraba Abarundi bariyo mu ntumbero yo kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi mu bihe bibi igihugu caciyemwo.
Inzego z'igihugu zashizeho uyu mugwi zifuza ubwa mbere ko dukorera mu gihugu hagati, kuko niho hari Abarundi n'Abarundi kazi benshi. Icyo ni ca mbere. Ariko izo nzego zashinze uyu mugwi zirifuza nuko tuja mu Barundi baba mu mahanga. Abo Barundi bamwe bashimiye kuja kuba mu bindi bihugu, hari n'abari mu makambi y'impunzi. Tuzorondera uburyo bw'amafaranga tuje kubaraba, kuko Abarundi ubu bari mu bihugu byinshi. Tuzorondera imfashanyo z'abagenzi b'u Burundi tuje kubaraba. Ariko n'imbere yuko tuja kubaraba, tuzokugurura umuhora umwe wo mu buhinga bwa none. Abafisi ibyo baduterera babe barabyandika babiturungikire, twe turabisoma tutibagiye kuja kubegera, kuko bajya Barundi bagiye mu mahanga ari impunzi canke arabashimye kuba hanze, bavuka mu Burundi bafise imiryango mu Burundi, muri bo harimo n'ababuze inshuti, abavyeyi, abagenzi babana mu mitumba, babana muri quartier. Abo Barundi bo hanze nabo nyene rero tuzoja kubaraba tubumvirize.
Warongoye umugwi washinzwe kugira utohoze kuri kahise kabi u Burundi bwaciyemwo, afise ica saba ibihugu na cane cane ivyahoze bitwara u Burundi imbere yuko bwikukira. Petero Karave Ndayicariye asaba ivyo bihugu kuronsa umugwi arongoye inzandiko z'ico kiringo kugira zifashe muri ico gikorwa co kurondera ubutungane bw'inyuma y'amagume.
Desire Hatungimana, urakoze. Nibutse rero abatwiteze amatwi ko waririmo uduha inkuru ku bikorwa by'umugwi Severe no gutaha rero wo gushakisha ukuri ku byabaye mu Burundi. Mu Rwanda, Ministeri y'Ubuzima ikeneye amadolari miliyoni 12 yo guhangana na Ebola. Ebola yagaragaye mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mu Rwanda ariko ntabwo irahagera. Ntanizo hagera hari kubera ko bafashe ingamba zikomeye. Ibyo aribyo byose uyu munsi Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda yamurikiye iyi ngengo y'imari abaterankunga barimo imiryango isanzwe ifasha u Rwanda mu rwego rw'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Asumte Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Iri tegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo genocide, ingengabitekerezo ya genocide, icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri. Kugeza ubu turere tugize umujyi wa Kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikora mu mujyi wa Kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka. Bwana Roni Muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro, yabwiye Radijwi rya Amerika ko bongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa.
Ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi, ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo, igomba kuba ari inzu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu tubiseguyeho. Inkuru twahamagaye ya Sumutakaboyi ntabwo ariyo yaje, ariko rero noneho ubungubu irateguye neza. Bibutse yuko ari ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ivuga rero ko ikeneye amadolari miliyoni 12 kugira ngo ishobore guhangana na Ebola yagaragaye mu bihugu duturanye. Ni inkuru rero ya Sumutakaboyi.
Imbere y'imiryango isanzwe ifasha u Rwanda mu nzego zinyuranye cyane cyane urwego rw'ubuzima, Leta y'u Rwanda yeretse abaterankunga ko ikeneye miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 11 amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga Leta iravuga ko azayifasha mu guhangana n'ikibazo cya Ebola cyumvikanye mu bihugu bituranye n'u Rwanda, harimo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko aya mafaranga azakoreshwa mu kurushaho gukangurira abaturage uko iyi ndwara yandura. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko aya mafaranga aramutse abonetse bizafasha Leta gusobanura iby'iyi ndwara kugeza ku rwego rw'umudugudu. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Ngirabanzi Patrick:
nk'ubu ngubu tugitangira twabikoreraga cyane ku rwego rw'igihugu, ubu ngubu turi kugenda tubimanura ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umudugudu, akaba ariho dushyiraho amakomite, akaba ariho turushaho gushyiraho inzego zigenda zirushaho kugenzura uko zishobora kuduhamagara haramutse habaye ikibazo. Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira, dufite abahanga bavuye Ebola. Abangaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko izakomeza ubukangurambaga mu turere 15 tw'igihugu twegeranye cyane cyane n'ibihugu byagaragayemo indwara ya Ebola. Ibi bikorwa kandi ngo bizagezwa no mu bigo bitegerwamo imodoka, mu nkambi z'impunzi ndetse no mu bigo byakirirwamo impunzi by'agateganyo bizwi nka Transit Center. Minisiteri y'Ubuzima igasobanura ko nubwo ikeneye amafaranga menshi ariko nta gikuba cyacitse.
Ntabwo tuvuga ngo biteye ubwoba kurusha uko byari bimeze mu gihe cya mbere, ariko kwitegura no gutegura uko twakira abarwayi bamutse babonetse nicyo cyiza kwa muganga niko dukora. Duhora twiteguye, tukarushaho kwitegura ntitwirare, hanyuma abantu bakamenya ibimenyetso, bakamenya aho guhamagara, bakamenya ushobora kubafasha. Ntitwirare iyo umuntu yaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose havuge ngo nta kibazo, biraruta guhamagara kuri ya nimero twabahaye 114, guhamagara umujyanama w'ubuzima kugisha inama umuntu aho kugira ngo twirare tukagira ikibazo.
Kwikubitira ikigo cy'Abongereza gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID nicyo cyahise cyemera gutanga miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima wari witabiriye iki gikorwa asobanura ko abaterankunga bazakomeza kuganira, kuko ku munsi wa mbere bari bagiye kwerekwa gusa iby'ingengo y'imari ikenewe. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryo rivuga ko u Rwanda rukwiye gukomeza kwitwararika mu rwego rwo hejuru mu gihe cyose Ebola kivugwa mu bihugu bituranye narwo. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ngamba u Rwanda rwafashe harimo gukoresha ibyuma bifata amashusho mu buryo bwa video mu gutahura abakekwaho Ebola. Kamera zizajya zibikora zifite ubushobozi bwo kwerekana umuntu ufite umuriro ukabije ari mu kivunge cy'abantu, zigahita rero zitanga impuruza. Iyi nkuru twayiteguriwe kandi turayigezwa na Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50%, ikaba yabona nk'umwe ufite umuriro, kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshyeho cyangwa kagasa.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera. Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto, naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Iyi mipaka yombi iri mu karere ka Rubavu ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yambukirwaho n'abantu benshi benshi umunsi ku wundi. Anagaruka kandi ku bindi u Rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira Ebola ngo itagera ku butaka bwarwo.
U Rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka Rubavu. 1500 bose bahugurwa kuri Ebola. Bahuguye abaganga n'abaforomo barenga 70, abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora screening cyangwa gupima umuriro umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha tuzi neza ko nta kabutinda tuzaniye. Ikindi cyakozwe mu buryo bwo kwitegura ni ugutanga urukingo. Twabonye inkingo 300 mu rwego rw'igihugu, ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga, abaterura abarwayi n'abandi. Tumaze gukingira abantu bagera ku 2300.
Kanyankura ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije.
Umuntu ashaka no kujya muri Kongo akirirwa yakaryagahura n'uwa Ebola agataha, ibimenyetso bigatangirira mu kagari mu mudugudu. Kubera ko Ebola hagati yo kuyandura no kugaragaza ibimenyetso bifata iminsi 21, ushobora kwandura ku wa gatanu, ushobora kwandura ku wa gatatu, ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa ku wa 11 cyangwa ku wa 20. Ubwo rero screening nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo gishobora kwambuka, kuko umuntu ashobora kwambuka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza Abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize.
Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi agira Abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri Kongo ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri Kongo, ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose.
Hari abantu bashaka kuvuga ati yenda n'imodoka yabuze, ariko reka dufate imodoka ya Gitifu tumushiremo tumujyane. Mwuka byarama, nta murwayi wa Ebola utarwa na Gitifu, nta murwayi wa Ebola basabira lift. Umurwayi Ebola arahamagarirwa, nitwa abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo umurwayi tumenye ko tumukora. Ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi icyamwishe akagwa muri community, murasabwa ko mutapanga imihango yo kumushingura tutaramenye icyamwishe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu, hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere.
Hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye, yaba ari senta ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso, yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira, ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rw'ingirane, ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe.
Ikigo cya Rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye Ebola. Hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri Kigali, Rusizi, Gicumbi na Nyagatare bishobora kwita ku barwaye Ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abantu 2183 nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola kuva cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari 1531. Iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Burundi, ishyirahamwe ADRA ryagiye gukira ishengero ry'Abadventiste bo ku munsi w'indwi mu gihugu ryahagaritse ibikorwa byaryo mu Burundi kuva kuri uyu wa kane. Mu itangazo ADRA yasohoye ivuga ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi muri iryo shengero arizo zatumye rihagarika imirimo yaryo mu Burundi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ishirahamwe Adran umugambi w'iterambere n'ukoroheza bari mu ngorane w'ishengero ry'abadivantiste mu munsi w'indwi ku isi. Mu itangazo Adran ryashize ahabona kuri uyu wa gatatu ku mugoroba ijwi rya Amerika ryabonye, iryo shirahamwe Rukristo risigura ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi mu burongozi bw'iryo shengero rikubukira mu Burundi arizo zatumye rifata ingingo yo kuba rirahagaritse ibikorwa ku butaka bw'u Burundi. Mu rwandiko ryarunkiye abakozi baryo, Adran rivuga ko ribangiriye kuba rirakoreye mu Burundi mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo, ribasaba gusubiza ibikoresho bahawe. Haraheza amezi arenga atandatu hari ingorane z'uburongozi mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi. Bamwe mu bapasitori n'abakirisu ntibemera uriserukira imbere y'amategeko, bakavuga ko yagumijweho ku gitsure c'ubushikanganji bw'intwaro hagati ijejwe ibibazo vy'amashengero n'amadini, mu gihe uwemerejwe muri Kenya ahasanzwe hari uburongozi bwa adivantiste b'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere, kandi hatorerwa indongozi ku rwego rw'ibihugu vy'akarere yankiwe na leta gukora. Mu kwezi kwa gatanu guheze, abapasitori n'abakirisu barenga 20 barahagaritswe barafungwa imbere yo kurekurwa. Ku munsi wa gatanu w'indwi heze, mu kiganiro cavugizi b'inzego za leta, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati Tarsis Niyongabo yishura umunyagihugu yasiguye ikibazo kiri mu badivantiste b'umunsi w'indwi.
Muri iryo dini ry'abaventisi barakuye urongoye iryo dini nk'uko yabivuze ati bakurirwa i Nairobi, hanyuma baraheza baramukura, bamukura batisunze amategeko iryo dini rigenderako kandi ryashikirije ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ni ukuvuga yuko umurongo uzi atorewe kurongora idini ry'abaventisi abafite ikiringo c'imyaka 5. Bahengereye rero ahejeje imyaka 3 baraheza baragenda bakoranira Nairobi baramukura atavyazi. Mu gihe itegeko bagendera kubonyene rivuga yuko umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi akorana n'urwego rwijejwe mu gihugu rugaheza rugatora umupasitora bereye kubarongora, bagaheza bakamushi kiriza i Nairobi nabo bagaheza bakamugena muri ayo mabanga. Ubwo rwandiko warushikirijwe kuko aje kurongora idini ry'abaventisi arutuzaniye twebwe mushikiranganji twarahavuye turabaye amategeko abagenga dusanga bayahonyanze. Niko rero twebwe kutamwemerera yuko aheza ngo abe umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi, ahubwo twemeza ko abandanya hatwara uwahahora ubukiringo ciwe kitarahera.
Imbere yuko gihera bwana Niyonga baragabisha batamwemera,
nagira ndamumenyeshe yuko ari mfata kibanza n'ivyo kandi afise uburenganzira bwose busanzwe bufise utwara idini ry'abaventisi mu Burundi. No kuvuga ariko atagikorwa na kimwe atarikuriwe gukora iki kwingo cy'imfata kibanza kizohera abaventisi bonyene babishatse, kuko umuti w'ico kibazo niwo bawufise. Tugomba rero tubasaba yuko ahubwo batobandanya ingendo twabonye, ingendo y'umugararizo no kugumuka, kuko hariho umuce umwe wegamiye umupastori yari yashizweho kurwo rwandiko rw'i Nairobi twatumye ko mu nama ico gice kirankakuza, tukabona rero yuko ico gice aricyo kiza kiragenda rero guhungabanya umutekano w'abasanzwe bari mu makoraniro yabo yo gusenga ku minsi ya gatandatu. Tukagomba rero kubagabisha yuko iyo ngendo tudashobora kubandanya tuyihanganira.
Hagati mu kwezi kwa gatanu guheze, mukuru w'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ku isi yose yanditse asaba abayoboke baryo bose aho bari ku migabane itandukanye gusengera igisata co mu Burundi. Ted N.C. Wilson yagirije agira ati, haraheze amezi arenga atandatu leta y'u Burundi idahengeshanya gusugereza no guhohotera indongozi n'abakristu b'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu kubafunga, kubakubita no kubatera ubwoba. Yongeye koko yituye ibiro vya perezida wa Repubulika mugabo atigeze aronswa inyishu. Eroje Urikane neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Imbere kudusezerana ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gikombe cy'ibihugu vya Afrika kiriko kibera mu gihugu cya Misiri, mu rukino rwabaye mu masaha yo kumutaga inyuma ya saa sita mu masaha y'Uburundi n'u Rwanda, Uburundi bwahuye na Madagascar mu rukino rugira kabiri. Madagascar ikaba yarutsinze igitsindo ku busa, rukaba mu rukino rwa mbere Uburundi bwari bwatsinzwe na Nigeria igitsindo ku busa. Mahirwe asa nari kararangira ku vyerekeye Uburundi. Mu Burundi rukino ruriko ruba aho hari mu mugwi B, mu mugwi C Algeria iriko ikina na Senegal, bakaba bari barangije igice ca mbere ari ubusa ku bundi. Kenya mu nyuma yaheza gukina na Tanzania. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri isaha niyo bigera kuye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Geoffrey Mutagoma yafashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikro mari kumwe naje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire umugoroba mwiza, murakarama.